sio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru radio indundi kiritire yabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru kuri uyu wa gatatu ni amakungu yahimbaza umunsi mpunza makungu hari wabakozi n'akazi uhimbazwa kuwa mbere rusamo ku mwaka utashe no mu Burundi kawahimbajwe aho nyene hariho abadatahura ko mu Burundi hari abakozi ibyo bavuga bafatiye kukunta amashyirahamwe n'amahinguriro ya leta leta ifisemwe imitahe asana yari kakora yugara aho bakavuga nk'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi igisukari sosumo regide zoritanga umuyaga nkuba n'ayandi mu gihe Brarudi yidogegwa kitariki itanga ibinyobwa harababa aho nyene mu gisagara cha Bujumbura bahisemwe kwihereza ibindi binyobwa biri mu ducupa twa plastike ariko bakidoga ko byaba birimo umwambiro urenze imyidogo mu gisagara cha Bujumbura ntigarukiraho hari n'abanyagihugu batabaza kwivyemewe n'abategetsi batandukanye kubimanga byibonekeza aho bahereye nkahitwa ku musufe muri karitsiye nkenga busoro zone kanyosha mu manuko rw'igisagara cha Bujumbura bitarakogwa gushika bagasaba ko byokogwa muza kuvyumva mu idoni dojyano makuru agarewe muhinga bw'ivyuma na epimake bayishemeze iri jwini odiro nkejimana mukanye sasidonido
radio indundi culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru kuri wa gatatu makungu yahimbaje umunsi uhari wabakozi n'akazi uba kuwa mbere rusamo ku mwaka utashe mu Burundi no ku rwego rw'igihugu ukawahimbajwe ariko bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Bujumbura nibatahura neza ko mu Burundi hakira abakozi ibyo bakabivuga bafatiye kukunta amashyirahamwe n'amahinguriro vya leta bisa n'ibitariko birakora neza nk'ihinguriro Brarudi igisukari sosumo hamwe n'ishyirahamwe regide zoritanga amazi n'umuyaga gankuba bose batabaza leta kugira itorero umuti cyo kibazo kurikira abo banyagihugu baganiriye na radio indundi kiritu
no bona yuko atakintu bimariye kuko nkubuye turiho tumwimpeke twari tumenyereye akayeri bamwe ziranabankira mbwabo nyine kubera kuko ukundi byogenda twaba turifashishije kumengana ibintu nyine biza kuguca intege nk'aho umenga abakozi wa leta ntacu bimaze rero nkigeretse ko usanga biguca intege ivyo kuja no ku munsi mukuru nk'abandi kuko ucubona ko umenga byose nico kimwe
ibintu by'inzoga byabuze navyo bikagerageza kuboneka nyamba ari imyambiro yabuze nyamba ari iki tukaronka inzoga zikaboneka je sinwe inzoga ndakijije ariko turakeneye yuko inzoga ziboneka kubera hari ibintu byinshi bica bifa amafaranga nashobora kuboneka kandi natwe abanyagihugu turonka amafaranga na leta ngushikiye
ana amazi misanzwe tugira amazi arakama akagenda ijoro gitondo imisi ibiri gashobora kubera atamaza
nk'ubu twe twagiye kurondera ngahaye ahamuga bamwe bose zagutaha mu kanyosha hari ibyo bitatwizigiye ko twiyunguruza muri vire byoroshe wasanga utashe n'amaguru ukaruha cyane n'imyidodombo myinshi urumva nk'ibyo byose ni ibintu nyine nk'umukozi wa leta ushikira imbere akarutunganiriza nk'undi mwaka tukatugira ku munsi twese bimeze neza
urumva ati hari ikintu kinini umariye urabona ibintu byo biragoye ibiciro byaraduze kandi ntabwo bitera bimanuka aho kumanuka bitanda biduka umukozi wa leta ubwo cyane uvuga yuko atakamaro kanini ni igihugu kimaze kubura amazi nk'ikaritsiye hadejure imisi igahera atamazi tubwira aho wicaye ahantu h'umuntu muto muto ufite n'akazi gasanzwe ubwo wa mukozi wa leta aseruka ntanabaserukire muri ako gace utagira n'amazi urumva usanga umukozi wa leta umusanzwe akazi kaba yabaye umugabo hari ibyo adashoboye
ntacyo mbona urya kinini yari wamariye uretse ko gusa hariho mwemwe badufasha kurofashe nk'iby'amatara cyangwa nk'iby'amazi ubwo dufatiye kuri uyu munsi uko turiho turabibona turabona byarahindaguritse cyane kuko usohata amatara arabura amazi arabura hanyuma ugaca usanga ibintu by'ubukene nabyo bica byiyongera cyane
turakeneye cyane yuko amatara atosubira kubura cyangwa amazi kandi ntabwo igitoro kirakwiye kuboneka kubera ibintu tudandaza bisaba yuko biva ruguru iyo bitavuye ruguru rero natwe abantu turashikirwa twese tubayeho panze tugezwa kuri amazi y'abandi rero iyo ibintu bitariko biramanuka uruja n'uruza bw'ibyo kurya ngo bimanuke hariho byinshi tubura hari ibintu nyamukuru byo banza bigakorwa
mu birori vyabereye mu ntara ya Gitega naho buramatari yashimye ku mwimbo w'ibigori wagenze neza na hali nzego zimge zimge vuga kozitako zene za muri yonara. Bamwe mu bakozi ba leta bari baje guhimbaza umunsi mukuru ariko babona ko bokongerezwa imishahara kuko iyo baronka ari mito bafatiye ku buzima bw'ubu. Aho igitega inkuru tubibaze mugenzi wacu wa Neseti Nanguvu.
Buramatari w'intara ya Gitaga Venance Manirambona yashikirije ko uyu munsi ushitse abarinyi bo mu ntara ya Gitega baronse umwimbo ushimishije w'ibigori kwirima riheze ry'agatasi kandi ko biteze no umwimbo w'ibiharage ku mpeshi nawo nyene mwiza. Mwijambo yashikirije bitavye ibyo birori yashimiye ikigo kijejwe uburaro no gutunganya ibisagara ubuha kunyubakwa zitandukanye catanguye mu ntumbero yo guha ishusho ibereye umugwa mukuru wa politike kugisata c'ubutungane kimaze igihe gitunguru toke n'indongozi z'igihugu. Buramatari w'intara ya Gitega yashimiye sentare nkuru y'intara ya Gitega yasozereye imanza 120 mu mezi abiraheze agira ko anegura sentare z'intango zibiri iyimaramvya muri komine Makebuko n'iyi Gishubi ata dossier nimwe yasozerewe muri ayo mezi. Bamwe mu kozi ba leta bitavye ivyo birori vy'umunsi mpuzamakungu wabahariwe bavuga ko uyu munsi ushitse batararonswa imishahara y'ukwezi kwandamukiza kandi bamenyesha ko itagishoboye kubatunga gushika ukwezi kundi guhere baravye ibiciro vy'ibikoresho n'ibifungurwa bibandanya biduga bagasaba gutyo abavyega bose gukora haboneke akarosho mu buzima bwa bwa misi yose. Anise Nanguvu Gitega Radio Kituha.
Ishiramwe rikome gishinze kugwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo y'igihugu rishikiriza ko hari bisata bitari bikwiye kuba bikivugwa mu gihe akazi bikora atamwimbuka ariko karatanga. Jandu w'Imana avugira urikome atanga karorero kamashiramwe ya leta sana ya leta ari karakora aho kandi anegura ko arabategetsi aho gukora ivyo batorewe baca baja mu mindi bisata vyagenewe wabifitiye umwanya nk'uburimyi. Kurikira Jandu w'Imana avugira urikome.
Mwishirame urikome numusi udasanzwe kugihugu cacu kukushitse kiri umayira abiri muvyerekeye ivyo kugwiza umwimbo ngira ngo nta numwe ayobewe yuko uyu munsi ushitse mu gihe mu Burundi atashira hamwe rya leta akomeye uravye ivy'ubutunzi aho bigeze ukaraba amashira hamwe nka Blarudi nka Zaonatel za Sosumo zigeza aho umwasa ashaka nico gituma tangazwa no kubona abantu bari muri ayo mashira hamwe bakija mu madefile canke guhimbaza umunsi mukuru nk'uyu. Hariho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abakozi abadokuteri bataye bakomoka kubera agahembo k'intica ntikize baronka ivyo vyose nibiza bitubiza inyuma umusaruro w'igihugu. Harakenewe yuko leta yisuganya igaca hafi y'abakozi maze ntije kubasubirira mu vyo kurima mu vyo korora s'umushikiranganje canke s'umudiregiteri generale canke s'umustanteri baja kurima nibaje imbere yabo barima umukuru kanaka aja kwirukanga mu gihugu hagati ataye asize yugaye biro bagiye kwerekana karorero mu kwimbura ivyo abanyagihugu b'abarundi barabishoboye mu gihe barose ubafasha.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi abona ko mu bituma umwimbo utagenda neza mu bisata bya leta harimo ibyo yisube gito ku ndongozi zimwe zimwe. Mu ijambo yashikirije mu ntumbero munsi w'abakozi n'akazi, President Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko agiye gushyirwaho uburyo bworoshye bwo kubona abakozi basiba canke bacererwa ku buzi. Ahamagarira kandi umuntu wese adashoboye kuronka umuha akazi kuraba icyo yakora cyo shobora kumuzanira umusaruro.
Kuvyatumye umwimbo ugabanuka hari n'ivyavuye kube gito bw'abakorera igihugu. Ivyo navyo nuko hacibonekeza ku ndongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abene gihugu bikabonekera ku bunebwe gukoresha nabo ubutunzi bw'igihugu kurya ibiturire ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta hamwe no udakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo ukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi. Bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa vya leta akurikizwe. Nico gituma baenda bamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none bimwe bita systeme de pointage electronique kuburyo ubusivye ku kazi ubucerewe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi. Twashaka kubamenyesha ko nabo mu gisata cy'abikorera ibyabo bafitiye akamaro kanini igihugu. Bafise abakozi benshi kandi bakora ibitaga kazi kenshi bakinjiza amaharamva makungu kandi tukaba tubaze ko byinshi muri yambona kazoza y'igihugu. Umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegenzo mu butunzi bwiwe. Ubonye atamuhaye akazi nagerageze nawe nyene yihe ico yashobora gukora kimuzanira umwimbu ashora hanyuma akikenura.
We ari prezida Varisito ndayishimiye. Burundi butegekanya guteza imbere ubumenyi bw'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu kurondera abahinga mu kuvura indwara zitandukira hamwe no kuzana ibikoresho bigezweho muri ico gisata. Ibyo tubisanga mu ihangiro rya 12 ry'igitabo c'imbono kazoza Burundi bwifashe mu mwaka 2040 no Burundi igihugu gitembere mu mwaka 2060. Hategekanywa kandi kunagura kanovera k'inyigisho zitangwa mu mashure kuba ba mu mashure hamwe no guhinyanyura inyigisho zitangwa mu mashure y'imyuga nkuko tubisanga mu ngingo za 13 na 14 z'ico gitabo. Urugo rukirikirane rw'iyo mbono turubaza no mu Cedric niyo mukiza.
Ihangiro rigira 12 mu mbono kazoza y'umwaka w'2040 umwaka w'2060 ni iryo guteza imbere igisata cyo kwakira abagwayi mu bitaro no mu mavuriro. Hambavu y'utwigoro leta imaze gukora hategerezwa gukogwa ibitari bike kugira iryo hangiro rishikwe ko ahatwovuga nko guteza imbere ubumenyi bw'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu no kurondera ibikoresho bigezweho. Kindi gitegerezwa gukogwa no kurondera abanonosoye indwara zitandukira nka diabete, kanseri, ubushe, abahuye n'amasanganya, indwara zivuye ku busaza n'izindi. Ivyo rero bikazofasha mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu kuko Uburundi buzoharonkera amafaranga y'agaciro yahora akoreshwa mu kuja kwivuriza hanze y'igihugu kubera ubushobozi buke bw'igisata amagara y'abantu mu Burundi mu kuvura indwara zimwe zimwe. Ku Burundi bukazonahungukira amafaranga y'agaciro azozanwa n'abanyamahanga baje kwivuriza mu Burundi. Ihangiro rya 13 giyo mbona kazoza yerekeye kunagura inyigisho kandi zidakumira. Muri iryo hangiro barerekana ko Uburundi bugikeneye kunagura kanovera k'inyigisho zitangwa mu bisata byose kugira hagwizwe abarezi babinonosoye mu Burundi. Hambavu y'ivyo ishikiriza ko naho utwigoro tutari duke twakozwe mu kubaka amashure hagikenewe izindi nyubako z'amashure y'abayintango ayisumbuye hamwe na kaminuza kugira ico gisata gishobore guhangana n'umurindi w'igwirirana ry'abantu. Iryo hangiro kandi rivuga ko hakenewe abarezi bakwiye kandi babinonosoye co kimwe n'ibikoresho mfashanyigisho kugira ngo akanovera k'ivyigwa bitangwa kiyongere hamwe no kunagura inyigisho zitangwa mu mashure ya kaminuza kuko ico gisata ari ico giheza kikaramura abaza gutanga ubumenyi mu mashure y'intango n'ayisumbuye. Muri iyo mbono kazoza kandi Uburundi butegekanya kuramura abanyeshuri bo mu mashure y'imyuga nayo inyuma y'ishure shingiro bashoboye gushinga amashirahamwe yabo canke gukorera neza amashirahamwe bakorera hamwe no gushobora guhiganwa ku isoko mpuzamakungu y'akazi. Aha kandi Uburundi butegekanya kuvavanura n'inyigisho z'imyuga zitumbera ku myuga ibayabaye ahubwo bagashimikira ku nyigisho z'imyuga yerekeza ku itumatumana ko ry'amakuru imigenderanire n'iyindi janye n'ibihe bya none nkuko tubisanga mu ihangiro rya 14 y'iyo mbono kazoza.
Radio Indundi Culture.
Amakuru ya carabandanya. Bamwe mu basanzwe bihereza ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi bavuga ko basigaye bihereza ibindi binyobwa bitandukanye muri kino gihe havugwa ikena ry'ibyo binyobwa, ariko bakanegura ko ubukari bw'ibyo bihereza ubutuma hari abazimerera nabi. Basaba ko ivyo binyobwa bindi vyogabanywa umwambiro canke ngo hadozwe ibiciro vyavyo vyoye kumerera nabi abavyihereza. Claire Kankundiye.
ushura kumwa asa pori mecha hezi viru kumbi humbi so siki yungira kakata waguru kare uga saga
ya hula
wataka jekosia hansi
abu bayi basa nzuko biherezi binyogwa vijishira angwe brarudi bavuga kubu basigaye biherezi bindi binyogwa bitandukanye kubera ikena ry'ibinyobwa by'iryoshira hamwe
abantu bakunda kuyereza inzoga za brasil kubera ubufaye n'ubukene bwazo ashura kuyereza inzoga bitakike cyane cyane bitama saporo amahotsaga
izo mu kopo byo za saporo n'izo za kike na kuki n'izo bacha bagura cyane
ariko bamwe muri abo bakavuga ko urugero rw'umwambiro urimo muri ivyo binyobwa ari mwinshi bakavuga ko hari n'abazihereza bibagirira ingaruka
ashaka kuzimwe wadusanga wamenewe nabi cyarakonda gushika cyane nk'izora hatanga wizi ntacyane saporo nawe umuntu ayinyo yarashaka kumenerwa nabe mu ico asohoka yirukanye n'ukanye biramihindura mu buzima mu maraso
basanga nkoye bubira ko sisangara bore ebana yavyishye byose pinya ko kwisoba ko byose yabikoze yabikoze ngaho ariko ugasanga nkuwe ya musteri z'ibihumbi 10 na ugasanga wene ntiyabore wa ridot ariko ugiye kuraba aba batobato bo basenze karubuzima gazusanga umuntu amazi minsi abinywa sanga yaserutse
bagasaba ko hogira icokogwa kugira ivyo binyobwa byoye kugirira nabi ababyihereza
izo nzoga naho bazinywa zirimo alukore nyinshi numva bazihindura bakazishaka umwambiro mukeye cyo nshobora yashokoko
cyamba nibyo bintu kwanza bibareza kwanza bo kwanza kabihagarika na mezi na make cyane bakabikura aho bagasigaza basibi bitaborera cyane
cyenke bakaduza nk'ibeyi kugira abantu bo hasi nyine turako basi nk'amahera batoya ronka ku buryo baza baranwanye kizyo kubaboreza nuko boce bafata basi akaboneka izo za brarudi kuko zoze nta markoro yaborera cyane gose nk'izi saporo banwa ibiki haro wongo nizo numva witwa ntugasaza banwa usanga bifise amantuze ya menshi amavolte menshi zisumba y'ibiyenshi niyo mpamvu za brarudi zofuma ziboneka izinye zigapunguka
mu rwandiko ishyirahamwe brarudi rwasohoye muri uyu mwaka ryashikirije ko ikena ry'ibinyobwa rihingura ryavuye ku ikena ry'amafaranga mvamakungu iryo shyirahamwe rikoresha mu kugura ibikoresho bitandukanye byo gukora ibinyobwa rihingura nk'ibinyantete byitwa malt mu gifaransa bihingurwa mu binyobwa byambiye hashikiriza ibikorwa vya leta imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka by'amezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka umushikiranganji wa mbere yari yemeje ko iryo shyirahamwe ryashikirije leta ibibazo rifise Gervain Dirakobuca yaciye avuga ko leta iriko iravyiga kugira ibitorero inyishu
mu bijanye n'ibidukikije abanyagihugu bo mu gacimbiri musufe karatye nkengabusoro mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura baranegura kubona n'ubatanga ingo zirafatwa zo kubakingira kandi amazu yabo aguma bonyamagurika bivuye ku migaga ibonekeza muri ico gice mu gihe hari indongozi zimaze kuhashika kuraba biriko birahabera abanyagihugu bemeza ko umwanya n'umwanya bashobora kuhatakariza ubuzima bagasaba ubushikiranganji bujejwe iby'umutekano kuhishikira hurongo uyu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza n'isibe ni seti nibaruta amenyesha ko ico kibazo bakizi kandi basabye ko abo banyagihugu bovanwaho Olivier Kwizera
ibi iyi twebwe tusana bayibayemo kweri twari yakiriye
kuri kimwe yakiriye
abategetsi baramaze gushika ngaha ariko yakirako
gutarabonye aba n'abanyagihugu no bavuga ko bakigeramiwe n'imigaga kuko amazi yabaguma abomoka ku musozi musufi igihe twashika twasanze bariko bakura ibihomoka by'inzu zabo zabomotse ikindi naco nuko utarengana imetero imwe utabonye inzu yahenutse ahe hagaze naho ubona imigaga myinshi iri ku bihome haba hanze ka no mu nzu abato asanze bavuga ko kuva icyo kibazo cibonekeje hari indongozi zimwe zimwe zimaze kuhashika ariko atanga ingo zirafata zo kubakingira
haradze mu tantere haraza sewe dukaritie baragerageza kutwandika esindi twarindwi ahubwo bagomba kuzodiserukira twese umusozi wadufuse
dufuse nubwo babwishye cyane
bahagaze
kuri ibi bintu tuko turabona amazi kumapomagurika haturuka imiga mu tantere yaraje yari yabaze yuko nawe nyene agiye kudodora kugira barabico badufashe ndabona tubiriko berateba
ibiki biriko berateba
ivyo kudufasha
mushaka ko wabafasha gute
twegiye kwibora abantu batunguruza bakadukura ngaha nandi ho ngaha muzoza musanga abantu baheze
bamwe mu bahaba basaba ko ushikiranganje mu byo bujeje ari mu ntara hagati mu gihugu co kimwe nubwo gufatana mu ndabwo washika kugira afatwe ingingo zo kubakingira
nkuko nk'umushikiranganje wo gufatana mu nda niwe intero hagati mu gihugu akaza kutugarukira ko kukubera batatugarukiye kwakirikeye turashobora gufata tugasiga n'imiryango ngaha
Ikindi babona chokogwa nuko hoza abahinga kugira barabe imvo ziyo migagi etuma amazu yaba senyuka.
Nta mushakashatsi numwe turigira tubona ku umusozi kugira ngo adupimire ahagataka ko nga huko imyaka ndahamaze nkabona ibintu biriko biba. Iyi migaga tubona yaduruka kuko uheruka rakagaga gatoyi mu minota 30 usanga ari kanene.
Tubajije umugwi w'igihugu jeje gukinga ibiza n'isibe wemeza ko icyo kibazo kihari. Aniseni baruta urongo yavuga ko mu byasabwe ari uko abanyagihugu bohava kandi hari bigiye gukogwa.
Bara hagendeye turi kumwe na urongo ekwaruje asanzwe ari muri urwego rw'igihugu nyene barajanye nabo mu muri no z'ubushikiranganje bw'ubushikirana turajana n'intara komine muha turajana n'abahinga baradusigurira ico biva abo bantu twabahanuye yuko baravayo ubishobora akaba afite ahaja gupanga gende hanyuma turatera kamo k'umuco mwiza twibuta umuco mwiza basoko n'ubushikirana mu ngorane cyangwa ibishoboye ibirabakiri
umusozi musufu uri muri quartier Nkengabusoro zone Kanyosha komine muha mu gisagara cha Bujumbura bamwe imijyango irenga 250 gushika ubu amaze kubomoka arenga 170 kuva ku mwaka uheze.
Olivier Kwizera ndakumenyeshe kwifashanya harugwa mu 200 mu mafaranga y'abanyaburayi no kuvuga imiliyaridi hafa 620 z'amarundi iherutse kwemegwa n'umujyango umwe bwa burayi mu Burundi mu gutabara imijyango irenga 300 imaze igikorwa ko nibiza biva kwihindagurika ry'ibihe mu ntara zitanu arizo cibitoki gisagara ca Bujumbura intara ya Bujumbura Rumonge na Makamba umugambo uzorangurwa n'umujyango utabara imbabare kwahuje mu Burundi ugategekanya gufasha iyo mijyango mukuru nk'uburaro n'izindi fashanyo nk'ibikoresho no gutunganya neza ibibanza byaranzwe mu ivyo biza n'ibindi Norris Nduwimana.
Uwo mugambo ubwirizwa kurangurwa mu kiringo cy'amezi atandatu ushizwe mu ngiro n'umujyango utabara imbabare kwahuje mu Burundi werekeye abataye izabo ariko bari hagati mu gihugu hamwe n'abahungutse ugategekanya kugarukira ku bantu bagera ku 300,600 babangamiye kurusha abandi n'ibyo biza muri izo ntara ziri mu karere k'Imbo nk'uko biboneka mu itangazo ry'umujyango w'umwe bwa Buraya ryashizwe ahabona ku munsi wa mbere abo bashobora kuronsa ubufasha bwerekeye uburaro bw'imfata kibanza n'ubujanye n'amafaranga ushobora kugera ku madorari y'abanyamerika 52 ku mujyango umwe muyibangamiwe gusumba iyindi buri kwezi. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bishobora gufasha abo banyagihugu bari mu ngorane kuronka ibindi byankenerwa mu buzima nk'ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu hadasigaye inyuma bifasha abakenyezi iyo bari mu bihe by'ubutinyanka. Iyo miryango iharugwa mu 30 kandi bwirizwa kwigishwa ingene yohangana n'ibyo biza nk'uko iryo tangazo ribandanya ribyerekana. Ibyo bikazoba byerekeye cyane cyane kwirinda no kwikingira indwara zibiza n'iziva ku isukurike abanyagihugu bakanamenya no kubura hakiri kare kugira ngo ubutabazi bworohe. Ayo masezerano hajanye n'ubufasha kandi aranategekanya gupompa ibibanza byatewe n'imyuzurira muri ibyo bice twavuze kubera indwara nka korera n'izindi bishobora kuhaduka. Iryo tangazo rirangira umujyango umwe bwa Buraya mu Burundi werekana kutewe impungenge n'urugero amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yaduze ko kuva muri Ntwarante uyu mwaka gushika hagera ku metero hafi 180 ibitari bwaboneke mu kiringo c'imyaka 60 heze amazi yahitanye inyubako zitandukanye ari nabyo byatumye ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bubwirizwa bari basanzwe baba mu bice byatewe n'imyuzurira kuhimuka.
Norris Nduwimana urakenuye ni nana makuru twaba twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye bagenzanje bafashije kuyatororokanya bakoze yakoze kandi epimake bayishemeze yafashije amajoro abashikira. Odironkeje Imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu n'agahwane.